Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Edi, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Ku munsi wa gatatu mu Rwanda, inama y'abashikiranganje yarakoranye hifashishijwe ubuhinga bwa none iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyo nama y'abashikiranganje yongeye gusuzuma ingingo zafashwe zo gukumira ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19. Bifatiye ku biharuro by'abandura bashasha n'abahitanwa na COVID-19 ibandanya kwiyongera n'umugero utera uhindagurika, inama y'abashikiranganje yafashe ingingo ziyongera ku zari zihasanzwe mu ntumbero yo gukumira kwiyongera kwa COVID-19. Kubera kwiyongera kudasanzwe kwa COVID-19 mu gisagara cya Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana na Rutsiro, hafashwe ingingo zo gushira igisagara cya Kigali n'utwo turere mu mugambi waguma mu rugo. Guhera ku itariki 17 gushika ku itariki ya 26 kwezi kw'indwi umwaka wa 2021, Abanyarwanda bose basabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa. Hashizweho kandi ubushikiranganji bw'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ubwo bushikiranganji bushasha buzoshimikira ku gutsimbataza ubumwe bw'Abanyarwanda no kubungabunga umuragi w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu.
Muri Afrika y'Epfo, aho leta itegekanya kongereza abasirikare bagera ku 25,000 mu ntara zibiri, aho inteko zijeje umutekano zifise ibibazo byo guhagarika uruhagarara, gusahura no guturira inyubakwa bimaze iminsi itari mike. Ingingo yo kongereza inteko za leta izotuma ziyongera inshuro 10 kuzari zarungitswe mu ntara zirimwo uruhagarara rukomeye kurushiriza za KwaZulu-Natal na Gauteng. Umushikiranganji ajeje kwivuna bansi no siviwe Mapisa Ngakula avuga ko basavye ku izo nteko zongerezwa. Imyerekano muri Afrika y'Epfo yatewe n'ifungwa rya Jacob Zuma yahoze ari perezida mu ndwi iheze kubera yanse kwita bugwego bw'ubutungane rujeje gutohoza ruswa yagirizwa. Iyo ruswa yavuyemwo gusahura n'ishavu, ubukene n'ubusumbane bukomeye hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'ubutunzi bibandanya kwibonekeza muri Afrika y'Epfo. Ivyo inyuma y'uko imyaka 27 irangiye, intwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye muri ico gihugu. Abantu barenga 70 baramaze kwicwa muri urwo ruhagarara rutari bwibonekeze mu gihugu mu kiringo c'imyaka itari mike. Ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaje amajana n'amajana byarasahuwe, ibindi byarasambuwe mu gihe ibindi byaturiwe cyane cyane mu ntara Jacob Zuma akomokamwo ya KwaZulu-Natal. Naho muri Gambia sentare muri icyo gihugu yaciriye urumanza rw'ugufa ku munsi wa gatatu, Yankuba Turaye acuditse na Yahya Jame umutegetsi yahoze atwaza igikenye mu gihugu cya Gambia ku ruhara yagize mu igandagugwa ryo wahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta. Yankuba Turaye yari mu basirikare bayoboye Gambia mu kiringo cy'imyaka ibiri inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'1994. Uyu yaranse gutanga ubuhamya mu mwaka w'2019 mu mugwi ujejwe kunywanisha abanyagambia no guhindisha akababaro abasinzikajwe n'amabi yakozwe ku ntwaro ya Yahya Jame. Abashikiriza amanza bamwagirije ko yagandaguye mu mwaka w'1995 Usman Koro Sese yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta. Ku munsi wa gatanu sentare ku mugwa mukuru Banjul yasanze Turaye yagigwa n'ico cyaha nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP. Tukiri muri Afrika, Abanyamari ntibavuga rumwe ku ngingo y'Ubufaransa yo kugara ibibanza byabwo bya gisirikare no kugabanya inteko zabwo muri Mali. Mu ndwi iheze perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizotangura kugara ibibanza bitatu bya gisirikare mu buraruko bwa Mali mu mpera z'umwaka w'2021. Itangaza ko ico gikorwa kizotangura mu gice ca kabiri cy'uyu mwaka w'2021 giherahezwe mu ntango z'umwaka w'2022. Ivyo yabitangaje nyuma y'inama yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G5 zo mu karere ka Sahel birimo Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Niger. Perezida Macron yatangaje ko abansi babo bahevye imigambi yabo yo kwigarurira ubutaka ko muri iki gihe bariko bakwiragiza iterabwoba mu karere ka Sahel no mu karere kose ko muri Afrika mu burengero. Ikiganiro bahaye Ijwi rya Amerika, bamwe mu banyamari barerekanye ko batanezerejwe n'ingingo y'Ubufaransa yo kugabanya abasirikare bayo mu gihugu cabo. Bamenyesha ko ico gihugu cotegerezwa kugumiza inteko zacu muri Mali kugira zifashe inteko zaho.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu masaha make ari imbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 irabigeze munsi ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ry'ijwi rya Amerika gizihiza yubiri y'imyaka 25 ritangiye ibiganiro byaryo
kintu kintibagirwa ijwi rya Amerika ryankoreye nuko mwaka wa 2016 ndi ngaha amukambi ya Rusenda muri viraje 9 ijwi rya Amerika ryarashobye kunkuza na mushikanje ahonge mu ikambi ya Nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya makuru yiwe kandi cyo gisera inzi n'uburyo yigeze ahonga sinari inzi na yari
Uyu ni impunzi y'umurundi mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika ryamuhuje n'umuvandimwe we bari baraburanye. Ahandi muri Afrika y'Epfo nyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende. Abayigwamo bariyongera buri munsi. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya nimujye kure ya maradiyo yanyu. Muri Afrika y'Epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi kugeza ubu iyi myivumbagatanyo imaze guhitana abantu barenga 70 abandi barenga 1,200 bamaze gutabwa muri yombi ariko ntibica intege abasahura n'abatwika n'imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma iyi myivumbagatanyo iri mu ntare ebyiri arizo KwaZulu Natal irimo umujyi wa Durban wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na Gauteng irimo Johannesburg umujyi wa mbere ku murongo wa telefoni navuganye n'umunyarwanda Josh Kalisa utuye mu mujyi wa Johannesburg maze mubaza uko ibintu byifashe muri uwo mujyi
Hano muri Johannesburg no muji wibashiwe kubera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se barimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko babivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu Natal ho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban ariko ubu hano naho haza kwibashirwa kuva ku cyumweru kugeza magingo aya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura niko nabivuga niho twibashiwe aho bibashiye ibikorwa bagasahura nkuko mwabigiye mubibona mu mashusho
nkuko wari ubivuze ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya KwaZulu Natal ndetse bikomereza mu ntara ya Gauteng ariyo ntara umujyi wa Johannesburg urimo umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntago bihari
urebye mu zindi ntara na bikorwa twari twumva bisa gutyo ya Hawaii ausibye nibyo nabantu baho muri zo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashigikiye ibikorwa bisa gutyo genda bikangiza ibikorwa remezo no kuvuga na hano muri Johannesburg niho hantu hibasiwe mu ntara ya Gauteng cyane ariko wavuga uti mujye nka Pretoria ndabuga ko ari ntabwo ibikorwa abwo bisa nkaho byagiye muri ubu muri mujyi cyane nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka ariko ntabwo byabaye cyane nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi ariko mu zindi ntara ntabwo bihari kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashyizeho umugambi wo kuvuga ngo turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu duteza imvururu
kuri wowe kuba ibikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko zituwemo cyane n'abirabura ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nkaho noneho byabaye urugomo byibasira iyi mijyi cyane cyane iri muri izi ntara za KwaZulu Natal ndetse na Gauteng
nk'uko na Perezida Cyril Ramaphosa yabivuzeho ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko muri KwaZulu Natal ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri KwaZulu Natal ni abazuru benshi ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo nuko bashyigikiye gusura ari umukuru w'igihugu babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko ntabwo wafatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumugwanirire niko byatangiye n'ibishusho rya ritangira n'ubwo no muri hotel buri kibasara cyane cyane mu gihe wa Johannesburg nuko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi naho bafite ubwinshi n'uduce batuyemo twinshi niko twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'ubugome byo kotsa amapine gufunga imihanda gutera abantu amabuye kurasa kindi kiyongeraho nk'uko warumbajije ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitwe kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima bashimye n'abirabura bafite amaduka bafite ibikorwa remezo muri utwo duce ndetse n'ibintu nk'uko nabivuze kare n'ibintu bishebeje n'ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe wakozweho rero tugomba kwirevolta tugakora ibikorwa nk'ibyo.
Hanyuma se kugeza kuri uyu munota nk'uko twabivuze kare abantu barenga 70 bamaze kugwa muri ibi bikorwa by'imyivumbagatanyo, ubu ngubu aho mu gihugu umwuka wifashe gute n'ikireti irimo gukora kugira ngo ihoshye izo mvururu?
Ku wa mbere Perezida Cyril Ramaphosa yabigejeho agaragaza ko bemeje abasirikare 1,500 koherezwa gufasha polisi mu duce twibasiwe, ariko cyane cyane n'ejo habayeho inama ikomeye y'abaminisitiri bashinzwe ibintu bya sekirite bagaragaje ko hari ibikorwa byinshi byari byibasiwe. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ibintu byaje gitumo, hari abantu babiri inyuma bashobora kuba bari bafite n'inzego zikora muri leta babiteguye ariko badashyigikiye leta iriho cyangwa se banayikozemo cyangwa abandi bakikoramo. Umbajije mu kanya gato mvuye muri inner city ya Johannesburg, nubwo ntuye kure gato nayo ariko naciyemo, nubwo umujyi ucecetse, nubwo nta muvuma, nubwo ibintu byose bifunze ariko kamere n'imihanda yari yafunzwe yari no go zone ubu yafunguwe, imodoka ziragenda, business irimo gusubiraho, gusa haracyari ikibazo. Iyo tuvuze muri kwa zone atari hari haracyari ibikorwa byinshi byibasiye by'urugomo, baracyatwika, bavuye mu alimentation batangiye kujya mu nganda.
Josh Kalisa, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cy'Afurika y'Epfo, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu haye ijwi rya Amerika kugira ngo tugezeho uko ibintu byifashe muri icyo gihugu, ndagushimiye cyane.
Urakoze.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika,
bakunzi b'ijwi rya Amerika,
ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi, radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima, ijwi rya Amerika.
Ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka,
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha, turayisangiye.
Dusangira ijambo, dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gervais Nderakobuca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi 12 ashize, birimo gukura ibirwanisho mu baturage batabifitiye uruhushya, kugaragaza umutungo wa leta wanyerejwe ungana n'amafaranga y'amarundi arenga miliyari 6 no gucyura abarundi bari impunzi hafi 80,000. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Igisata umushikiranganje w'intoro yagati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cyane n'umutekano no kugwanya abagizi banabi aha umushikiranganje Jelvendera ko buca yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu. Munama yagirishije baburumatari n'abatwara amakomine yose y'igihugu inyuma yaho agaye kiganira abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ndera ko buca asigura ko igipolisi cyakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima. Yerekanye ko habaye gutuza abo bagizi ba nabi abafashwe bagashengezwa imbere y'ubutungane. Ikiringo caranguwemo ivyo bikogwa ni kuva mu kwezi kwindu umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu.
Arasambuwe utugujana 90 twinkozi zibibi afashwe inko 43 zimwe bita Kalashnikov inko zibiri za far inko imwe ikoreshwa mu gutera mabombe ibisasu ntezwa ntuki 57 byo ku rugamba ibisasu ntezwa ntuki 102 byo kwikingira arafashwe hongera harakorerwa amadosiye abapolisi 105 bagirizwa ibyaha abantu bagirizwa ibyaha bakorewe amadosiye ni 385
ubwo bushiranganje busanzwe bujejwe iterambere ry'amakomine burashima ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga imiliyaridi 6 mu ntumbero yo kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta. Ndera ko buca aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata
kugwanya igiturire no gutoza amakori n'amatagisi catumye hiyongera amafaranga imiliyaridi 6,218,000 n'188,000 inyamirama 13 zarahanywe kubera kugigiturire arahagaritswe mu kazi abatoza koli ba kera bahora batoza bashira mu mifuko yabo mu gihugu cyose. Abanyabigega b'amakomine bose barahinduriwe imirimo kubijanye no gukurikirana itozwa ry'amakoli n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makoli n'amatagisi mu makomine.
Yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko bidahagije ahubwo hakwiye kongerezwa ingufu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega by'amakomine. Faustin Ndikumana kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Aya ari karatozwa nyuma yagwiriye urashyira mu kigega ngaho ntubugemuye abataruye kugira nabo ngo babikore uko bishaki. Nshuro gituma n'ubushikiranganje aho nyene bwohagabira gushikana no kugumucunze no bitangira gute amasoko ari katangwa gute ayaragira koreshe gute aragwiriye mbwashiki ya handi nyene hanyu kindi nuko nyene abarongoye umugambwe nabo uri ku butegetsi bogerageza gukugura ingendo shasha abantu bazi baruvuye ko bagiye mu mabanga umingo bagiye gutuburura ibintu bidaciye mu mategeko.
Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka pasiporo n'izindi. Hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga 179 zatahutse no kuziha impapuro zibaranga.
Muri karengane itangwa ku munsi umwe, urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi ibiri, ugwa sepejere rutangwa mu minsi ibiri, urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi 3, impunzi z'abarundi zingana n'179 170 zaratahukanywe. Haratanzwe impapuro ziranga abahungutse 225,222.
Ubwo bushikiranganje nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko ribushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu. Cyeclave ni inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Mu masaha make ari imbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 irabigeze umunsi ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ry'Ijwi ry'America ryizihiza yubire y'imyaka 25 ritangiye ibiganiro byaryo. Uko uyu munsi ugenda wegera ni nako abakunzi bacu batubwira icyo ibiganiro n'amakuru by'Ijwi ry'Amerika byabamariye muri iyo myaka 25 ishize. Tuboneyeho kandi umwanya wo kumenyesha n'abandi bifuza kugira icyo bavuga kuri iyi yubiri, kutwoherereza video n'amajwi yabo kuri WhatsApp yacu, nimero ni 001202 4 4 2 99 31. Muri aka kanya reka twumve ubutumwa bw'impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bwakusanyijwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ijwi rya Amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri Tanzania natangwe kujyumva dukoresha radio Rubaho iyindi ya Butugu. Izo radio wakubita ibande ukabufasha. Yukuri iradio Ijwi rya Amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imiryango myinshi twari twaratatanye nabo bamwe bamwe zaradufashije kudufasha gushika aho tutoshikanya amajwi yacu nkaje w'impunzi yo mu Rusenda. Ijwi rya Amerika ryamfashije gute ubwo mbere honyene ryaramenyekanishije mu mahanga mwiyo misi eze narakora akazi ko gutera ibizinu nageze Bukavu nageze nibuvira barambaza ati uwo ni wa muntu twumva ku iradio. Cyukuri rero Ijwi rya Amerika riragahoraho
kubyo kwizwi rya Amerika je ndayikunda ndamaze nk'imyaka 16 zezenyene ndayipfugiriza ku radio yiwanje n'ubu nyene turumviriza radio turi nga mu Rusenda muri Kongo kubyo kuri iyo myaka naho yobiheze n'ukuri biratuneze yahubwo mukora ingufu twirya Amerika ribandanye rivuga kandi murabukunwa kugururira kuri FM kuko kenshi ibirebe yakunda kwanka amakuru ntuyumvirize kwizwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika natangwe kujyumviriza mu mwaka w'2008 niyo kicho gihe twagumviza kuri bande cyo bitashot wave twagumviza kuri FM nkubu kimwe ibintu bikomeye nabashimiye gose muri ico gihe baragezagiza kuba net ntihagira uruhande rumwe bahengamira bagatanga inkuru y'ukuri impande zose zikiregura n'imbaru wagirijwe ikintu bakamwagiriza ikintu cy'ubundi nakaza kisigura kabisa muri imyaka 2025 Ijwi rya Amerika rimaze ikintu cy'intibagirwa. Ijwi rya Amerika ryankoreye nuko mwaka 2016 ndi ngaha amukambi ya Rusenda muri viraje 9 Ijwi rya Amerika ryarashobye kunkuza na mushikanje ahonge mu ikambi ya Nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya makuru yiwe kandi cyo gisera inzi n'uburyo yigeza ahonga sinari inzi nayo yarayari naratanzira imere WhatsApp baramurondera barate baramutora na baratanga yiwe.
Ijwi rya Amerika ikintu cyadufashije nuko tuzatwumva makuru yo hijya no hino ibibereye kure mu yandi mahanga tukabyumva nibibereye mu gihugu cy'iwacu tukabyumva nibibereye ngaha mu ikambi byose tugenda tubyumviriza no mu makambi y'impunzi ahantu impunzi zibaye hose. Ijwi rya Amerika ryahageze dutegezwa kubyumva tukumva ibibazo byabereyeyo tukumva ibibazo byabaye hijya no hino mu mitumba mu misozi aho bageze hariho hose abavugira ku Ijwi rya Amerika turabyumva mbega natwe tukavuga ati turumvise ku Ijwi rya Amerika.
Imyaka rimaze Ijwi rya Amerika ndashima cyane kuko ndumva ibivugwa hijya no hino na ndetse nk'ubu turi mu ikambi bakaza kutuvugisha hari gihe tuba tumerewe nabi Ijwi rya Amerika rikagenda rivuga abamaze kumva hariya hijya no hino hari gihe tubona batugarukiye ko kubera Ijwi rya Amerika nabo ryabashitseko. Umyaka rero rimaze n'ukuri genda shima kuko liradufasha turumva ivyabereye hehe ibibereye ibuvira ibibereye Burundi ibibereye muri Kongo no mu karere duherereye mu kikambi impunzi
mu gihe ijyafata umugambi wo kugira ngo rizerihuza ababuranye bitewe n'intambara zabaye muri ibi bihugu hari umubanyi twabana yitwa Miboro Andre yari umuhungu w'umutama habi ya mbere na nyina yitwa Madarena twarabana hagufi yacu twarahurumurira wabo yari yarataka yarabura ari kumwe n'umugore we n'abana batandatu byabaye ngombwa yuko bikiye ku Ijwi rya Amerika amenyesha umujyango yuko yamaze kuboneka ari mu mashamba kure no mu bindi bihugu bya Kongo iyo yari mu ntara za kure ariko kandi Ijwi rya Amerika ryarafashe kugira ngo amenyesha makuru noneho igihe cyarashitse yifaje imijyango mpuzamahanga ratahashika mu rugo ariko kandi byakiye ku Ijwi rya Amerika
kugira twumve Ijwi rya Amerika no gufata amarezo hari hano hadafata rezo nafata rezo iyo wiciye mu kabanza gafata rezo twashobora kuryumva hari umugabo wo muri diseti afisa karadiyo yaje gafata rezo ngaha Ijwi rya Amerika turaryumva neza mugo si bose bahuta bayumva muri imyaka rimaze twashobora dufashije cyane kuko turumva amakuru yo hijya no hino atandukanye yukuri vraiment atano mazirimo kuko ntihishi ntiyihisha ivugisha ukuri ivugisha ukuri kabisa Ijwi rya Amerika rivugisha ukuri ntiricya pempeni
nubwo bugaye kuri FM turagenda ku radio bakavyondi bande tukumviriza Ijwi rya Amerika tukumva amakuru uko mu bihugu biriko biragenda nuko nubwo dufite ingorane tukuma twumviriza karadiyo tukumva iwacu uko biriko biragenda n'ahandi mu bindi bihugu.
Iyi radiyo Ijwi rya Amerika mu myaka imaze
noba ntari munsi y'imyaka hafi nka 10 canke 15 ndayumviriza ibyabaye iradio yabaye inkora mutima muri aka karere ka Afrika abarundi barayikunza abanyarwanda barayikunda nibindi bihugu barayumvirize cyane ica shobora kuba kitandukanije n'andi maradio nuko hari ibiganiro bimwe bimwe bishobora gushikirizwa n'abantu b'abanyepolitike batashobora kuronka ubwisanzure ku maradio ari hagati mu gihugu yabo hanyuma baciye ku iyo radio bagashobora gushikiriza imigabo n'imigambi yabo abanyagihugu bakavyumva.
Nshuti muduteze amatwi tubararike kandi ko guhera ku isaha ya saa 10 yo mu Rwanda no mu Burundi tuza kubagezaho ikiganiro cyihariye kiri bwitabirwe n'abakozi bose bishami ry'Ikinyarwanda n'Ikirundi ry'Ijwi ry'Amerika. Iki kiganiro kiratambuka no kuri Zoom, muratumiwe. Amakuru yacu reka tuyasohereze ku makuru y'irushanwa nyafurika ry'umukino wa basketball y'ibihugu ku bagore rikomeje i Kigali mu Rwanda. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko amakipe yahuye kuri uyu wa gatatu.
Kuri uyu wa gatatu harayihabaye imikino y'umunsi wa gatatu ari na usoza ikiciro kibanza cy'imikino ya basketball irimo guhuza amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika. Ku ruhande rw'amakipe y'abagore, guhera isaha 9 ikipe y'igihugu ya Misiri yahuye n'ikipe ya Kenya. Abanyamisirikazi babifashijwemo na bakabuhariwe nka Amer Hagar, Merar Abdelgawad, Ranem Elgedawi na Soraya Degeidi batsinze mu buryo bugoranye cyane abanyakenyakazi barimo Victoria Reynolds, Natalie Mwangale, Mercy Wanyama na bagenzi babo bari bagerageje kwihagararaho ariko umukino urangira Misiri itsinze Kenya amanota 107-106. Ranim Elgedawi umwe mu bakinnyi b'imena b'ikipe y'igihugu ya Misiri imaze gutsinda imikino yose uko ari itatu arasobanura ibanga ryatumye bahonoka ikipe ya Kenya yari yabiziritseho. Igice cya mbere kirangiye, umutoza wacu yatuganirije atugira inama yo gukinira hamwe tugafatanya nk'ikipe. Mu gice cya kabiri twahinduye imikinire dutahiriza umugozi umwe twongera imbaraga mu bwugarizi ikipe ya Kenya tuyibuza kunaga umupira mu nkangara yacu. Ibanga nta rindi twashoboye kwikamata twinjira mu kibuga cyabo kuko intego yacu yari yo gutsinda. Twaje twarabyemeje tugomba gutsinda imikino yose nta n'umwe uvuyemo kandi nakubwira ko n'imikino yose isigaye tuzayitsinda. Undi mukino warayibaye ni wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo watangiye saa 12 z'umugoroba. Abanyarwandakazi bayobowe n'umutoza Cheikh Sarr w'umunyasenegali batsinze Sudani y'Epfo itozwa n'umunyamerikakazi Lindsey Harding amanota 65-52. Nk'uko bakomeje kugaragaza ko bari ku rwego rwiza guhera ku ntangiriro y'iri rushanwa rya Zone 5 ririmo kubera mu Rwanda. Abakinnyi basanzwe bakina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku bugabane w'Uburayi barimo Joyeuse Sifa, Hope Butera, Bera Murikatete na Kabuhariwe Tierra Henderson bagize uruhare rukomeye mu guharanira intsinzi imbere ya Sudani y'Epfo. Iyi kipe ya Sudani y'Epfo irimo guhabwa abatisimu y'amarushanwa mpuzamahanga dore ko imaze gutakaza imikino yose uko ari itatu kuva irushanwa ryatangira. Nyuma y'isozwa ry'imikino yo kuzengurukana hagati y'amakipe y'ibihugu bine byitabiriye Zone 5, Misiri niyo ya mbere ifite amanota 6 mu mikino itatu. Ikipe ya kabiri ni u Rwanda n'amanota 5, Kenya iza ku mwanya wa gatatu ifite amanota 4, ikipe ya kane ni Sudani y'Epfo n'amanota 3. Uyu munsi kwa kane hateganyijwe akaruhuko hanyuma imikino kimwe cya kabiri kirangiza ikazaba ejo kwa gatanu aho ikipe ya mbere izahura n'iya kane naho ikipe ya kabiri ikazakina n'iya gatatu. Ibi bisobanuye ko Misiri izahura na Sudani y'Epfo hanyuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikazahura n'ikipe ya Kenya. Ku wa gatandatu hazaba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa final. Ikipe izegukana igikombe izabibonye uburenganzira bwo kuzitabira irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizabera muri Cameroon mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Uti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Wayashize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
You've
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.